VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kuri ayo makuru muje kudushikiriza unaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kumunsi wa gatanu hize kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka hakaba haratangajwe icivugo cy'uyu mwaka ku imbere y'impera y'umwaka wa 2030 ubukene bwa bumaze kuranduranwa n'imizi umwe mu rwaruka rw'abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri ico gihugu bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi baterereza gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira kazoza karwo kuko hanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka mega ikintu cama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe umuzi w'ibibazo vyama bicanishamwo abarundi n'uyuhe kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato twatumiye Georges Nikiza ari mu Burundi na Johannes Marius ndavyegenge bari mu Burundi nabo nyene mwiriwe neza bashika ntawe mwese turi kumwe murakome ngaho
namahoro namahoro bujumbura zombe namahoro kabisa
yego twebwe bujumbura namahoro namahoro
nani byiza cyane rwose nashaka rero dutangura kuri mwebwe kuri ico kibazo cugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho waje mu ryamiro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru ikintu mubona cokorwa kugira ngo akugahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane rwose ika ibibazo bitari umuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nkibihe reka dutangure kuri mwebwe Georges Nikiza
yego nkuko mbivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe kigihe gito cyane iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipfuza ikibazo cy'umutekano muke ibazo cy'uko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane none igituma ibyo biba ni ikihe ku ruhande rw'iwanje kandi n'ibyo mbona ikibazo cy'ubutungane nico mbona kiri hagati ya byose kuko kuva ubundi bucikukiye bwagumye bugwa mu ngorane abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacibwe imanza ukuri kuja habona uko ibihe byagenda birakurikirana uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwari bwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga
Georges uri kuvuga ko barundi canke bari mu gihe itandukanye bamye bakingiranira ikibaba
si no bushikiye hose ko ndabivuga uko ariko n'ukuri niko bimeze aba uko ndabakigihe turavye nk'igihe irindwi na kabiri cyane cyane niho twebwe turi kutwumvisha tutabonye ibyo ari byo hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi ibyo biravugwa cyane na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'intureka yaje isa yisunga ibyaba irindwi na kabiri rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzojamwo hanyuma ntibujeho jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho gukingiranira je nibaza ko koza muri iyo ntumbero y'uko hari ikintu gikomeye bibagiye yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye aho niho no hashya cyane ko hari gukingiranira kwabo bantu
Johannes Marius ndavyegenge mwe mubibona gute
ego je nange banje kuramutsa n'abari ko arumva ikiganiro nk'ashima ko mwana ntumiye hanyuma jewe simpava nifata ko ikibazo cy'u Burundi cyoba ari ikibazo cy'ubutungane. U Burundi ni nako kuva kera bwaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwarwa n'intwaro n'ubura y'abandi, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact ijya kuinfluensa la politique nationale donc interieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoki, naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise kuzene yaje ihari. Iyo ntihagarara aho nyine, kuko iyo umuntu adivize avuga ati je vais diviser pour l'Union, avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko n'icyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomy politiki. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hani hariho intambamyi cyatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari umugabo gatazanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afise inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati iki gihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, aca agira iki rero, aca arondera ukuntu burya abasangiye ubusa bikana ibisambo, n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajyamo na manipulation mo moje si desore mfatiye kuri jeunesse. Ndama ntanga akarorero gatonyi cyane, iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura. Ubuge amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera ari umutwajya burya ntibabara cyane. Icyo nicyo nagira rero abakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agibwira abaneza urabe yuko iki gihugu ariko araguha niyo guha amafaranga. Dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatireka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi, umugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba yaza gusambuza inzu yawe mbere ayo mafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanye.
Mbere
icyo navuga bwa mbere abarundi boshyira hasi za ngendo nerekeza kwivuga mu biganiro nk'ikinyene hari ingendo yatura tugabure n'ibyankabisabe abarundi bamenyere kwakira ibyo wahawe na bene byo utabihawe urindire uzoronkana hirya yeje utanose naho habura urwango habura inzigo. Icyo nicyo cyamagiro cyadukora ko ugazosanga niyo bari kuvuga ngo bakabagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazabigira bazabigira hirya yeje uzosanga ari ibintu bizokoma biri ahandi ni kugira naka rero nicyajya ni kugira naka yirongere amadolari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indebe abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
George nikiza mukanya gatoye cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyotorerwa umuti gute?
Yego, imbere yuko nja kuri ubutungane nkundire Frederic ngaruke no kuri ibi umugenzi wanjye havuze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibyo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyane cha autonomy nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafrika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mvo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuwa gufuni na buhoro n'abantu bo hanze ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agatima mpembero tukira batuti mbega icyo twohindura ni giki ni prise de conscience generale sino bivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi nibaza ko ari kuvugudikira hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza. Igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika, mu Burundi, tukubaka ingo zacu, ibihugu byacu, tukaraba umuntu uhanze nawe ahazoca.
Ego me
igihe tumuciriye igisoko nuko azogicamo ikaje kubutungana. Wi kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye. Ego mu Burundi harabaye ama icaro byinshi cyacano bw'icabaye igitega ukuri ko gaheruka kuvugana ideke by'ubutungane. Ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijanye n'uburongozi bwiza. Ni uburongozi bwiza kuko usa kuko umuntu bakunda akabona kure hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu, hagati mu gihugu, kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujyaho, uburongozi bushobora korohereza ubutungane. Naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu bagire amahirwe yo kuburonka, ushusanga ibintu bimeze ukonyene biteza kumera ko uri ushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha. Ni hanini nipfuza cyane yuko intwaro uburyo bw'ingeri bitwabwe n'ikirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa bigashobora hanyuma kugira ngo izindi nzego zishobore gukora neza.
Yego me Johannes Marius mu kanya gatoya cyane rwose amasego na 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka go barukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'Ifaransa manipulation. Icyo kibazo cyoterwa incu gute akanya gato cyane.
Ego najere kamaze gatanye nshubimbe kwa kakana ari kintu havuze yameze nk'ugiye ni wase kuco navuze nusanzwe nibyo ntawe uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu uhanze gusha. Oya burya nibyo navuze ati ntazera ngo de oro mugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwa kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de najye bunye no wonyereka George akambi ati murondere ko ikintu kibi atano wonzi ubunyene no kimuronka ko mwacankorera kwinjye. Ariko ikituma navuga ati ibintu byazanye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari nda yicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye eka niki gihe urabyura uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza. Noneho sinaho honyene fatera kuri mwezi gisabo yatanguye kubona kugira contact n'abanyamahanga nimeyuki byabaye kuri Maconjo. None si mwene ibyo nyene ni ibyo by'amabiba si ukuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha nukumenya kuva inyuma y'uko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma y'imanipulasiyo nayo navuga kugwaruka ugwaruka rutegereza kugira conscience rukumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica kandi tutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo yambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi. Nico none ko ndavuga ati ntuzenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio hejwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi muri radio ijwi ry'Amerika Didier Miriyoneza. Muri hehe? Muri Bujumbura. Muri hehe?
Tendi Didier ndi Bujumbura.
Yego murafise ikibazo murafise icyumviro duga ku ijambo.
Yego tena gomba kubaza abatumire.
Yego
kenshi urwaruka rurakunda gucinyirwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye urwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo. Nicyo gituma politiki yo guteza imbere urwaruka itoroshe mu Burundi kuko urwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe kuko urabye nk'umwe iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'urwaruka n'ukuntu ariko harapfa urwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi kuko intambara yose yamiza ihitana urwaruka. None kubera iki ibyo biri ku biraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi ibyo twe ntitubifatira ko kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ngufise ibijumpu ngo agutwara imbwa. Rero ibyo ntitwobifatira ko ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu y'uguteza imbere ugwaruka kuko baravuga mu ntoze mwanditse go gushika muri demid plan kuko ugwaruka goba gwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uravye mu mabarabara no gwaruka gusa abatagira kazi no gwaruka gusa abicwa no gwaruka gusa abantu ibiyayura mutwe no gwaruka gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo c'ugwaruka n'akazi kobura ariko bagakereya de projet abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mw'iyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye n'igihugu cyo kugorora n'igihugu cyo tera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoza.
Yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo George Nikiza na Johannes Marius bagira icyo bavuze ku byiyumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon mwiriwe neza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyane icyumviro
cyumviro cyanje nashaka gushikiriza twebwe byose bishobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu ndyane zidahera ariko icyo mbe nacyo cyo gituma intambara zisutama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'inda ni ukaza mvuga ati kubera iki yaba nk'umudepite cyanke perezida arabona yuko amwe uva ku butegetsi abona yuko atadosubira gushyikira amatungo kandi atadosubira kugira cyatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana na wa wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore baca baca kuri twebwe urwaruka kubera babona ati bajya ntibafite inguvu igituma natwe tubamanikire ni bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafite politike nziza yo kugwiza akazi cyane kugira ngo yakagire neza urwaruka rwabo ariko ibyo bikatubabaza cyane byiza twabona yuko kuba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko nawe uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari sibisharije.
Murakoze Leon reka duhe ijambo George Nikiza abajijwe ibibazo eka n'ibyumviro bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo n'ibibazo bishobora kwicarigwa bikaganirwaho kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo nduga ku ijambo akanya gato munota umwe.
Murakoze ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo abanyapolitike ibyabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyiyumviro by'abatumwe n'abanyamigambwe abanyepolitike ku ruhande rumwe umuntu yo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muntu yo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiboreka kuyivuga n'ukuri uyatigenda uraba ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza hama ukabyumva ukabisigura irundi rwaruka ivyo n'ukuri je ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ne utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe ku giti cyiwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle akarondera ingena ishira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akeneye gukosorwa cyane abajene ntitwaye kujya muri politike ngo abanyepolitiki baduhenda mugabo wojayo ufisi uri kurajya ufite ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza aho udashaka urabyaha ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ingorane ikindi nacyo ngombaga ko shareo nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashyirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma. Indi kwarinda sindi nicaricyo. Ibyo rero biri mu banye politike bari ku butegetsi, biri mu banye politike batari ku butegetsi cyo muri opposition.
Yego me.
Nuguhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo naba bantu bari kuri politike nitwebwe
n'aba
jeune bazofata la conscience bakabona yuko akazoza k'igihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwiri yo banja.
Yego mereka duhe ijambo.
Ntiza kufata bati dukeneye kujyaha, dukeneye yuko umuntu adushigikira adushikana.
Yego me. Johannes Marius nawe mukanya gatoyi cyane gose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon. Wihuta cyane.
Je nanje nabagomba mbanze mpereke iki ahereje ko George Manuela mushigikira ku kantu gatonyi. Hariho ikibazo cya Makwido video ku bantu bamwe bamwe. Aravuze ibintu yuko bimwe bimwe byaba biri mu mapolitiki, muri mu banyepolitiki no mu masosiyete kimwe honyine. Yandamuhakarorero gatonyi cyane. Ejo bundi si kera bari ko baraba abigisha muri university. Aho uzasanga muri kaminuza y'i Burundi, uzasanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira. Ije ni ibintu biri mone kurante. Nene mwibaza yuko iyo yari politike yari karagira canke nimwe byo kwiyuganira ko nyene bishindige no kubwira aho yatubiye ngo fuko niyo yiyuganira ko. Ariko mugabo urumva ni ibyo biba none ahandi. Aho uzasanga umunye politike ari karategura politike akayikora mugabo adategura umusubirira. Ibyo nayo ni ingorane y'abarundi kandi si ingorane y'ugwarukiyo. Iyo ni ingorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu. Hanyuma kwiki nacyo cyuko ngo DJ yavuze cyuko hari abajene baza mu manama ngo baje mu manama ivyo navyo nzi uko gasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemara nemera cyane yuko usanga umuntu ari karavuga yuko ugwaruka kumbe umenga nta bwengero ugira ubwo baravuga ubwengero ashobora nawe nyine kwiyumvira bijya kwari kwiyumvira ko ashoboye kuvuza icyiyumviro kimeze neza cyangwa izintumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka ukivuga gikuye iwi ahubwo gusa ico nuvuga no hano ruza kumujira nko mu nama kazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo kininiki niki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi bazodutera ibibazo mu minsi izoza nawe ubundi ho kugira rero bagira icyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
sozera
cyane gose abantu niboja ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa ugira ngo bahatungire oya muzanzwe niwe nane ndavuga ati abarundi bareke kuzama ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo 2022 ngo 2022 batesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabe niba nka bisabe bihagarare n'iki gihugu cy'u Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwundi ahaje niho byoba nabyiza kuko nitwaguma tusanga abarundi bariko baraduhinga fundi yuko umuntu azoko amazi yuko ibintu bidakunza cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka akarukubera nibyo niko kabisa hari ugwaruka gwinshi rushomereye
akarereza
amafaranga makenyi n'utuyoga dukenyi cyangwa n'agatabi bagasanga ibintu birayangaje.
Johannes mwavuze
ko turabwira ugwaruka gwacu gucyo bizari bicane.
Johannes mwavuze ko abantu bakwikurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ivyo bakoreye sivyo?
Oya, ni ivyo bakoreye ni kimwe. Ndiko ndavuga ngo kurya ivyo wahawe. Ni kuvuga ngo kurya ivyo wakoreye nuko burya nta muntu agwice utakoreye.
Ego mereka
duhe. Ni wagenda ukabwira abanyagihugu ati jewe nkeneye ibi nibi. Ko ingora ka matugira muri igihugu ni vya politiki. Abantu bazogenda yiyamamaze hamuye atsinda ngo hengo jengo cuma. Ivyo uri kuravuga wewe ni biki? Mbega ni waza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze. Agatangira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushira mu ngiro ngo programa yawe. Programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbereye itari nayo gushyiraho rwawe. Hamagaye ntibayemeye abanyagihugu batora rwanjye.
Nshakishije
kumfasha gushira mu ngiro programa yanjye. Rindira nawe udashyire mu ngiro programa yawe.
Yego tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi ya Amerika. Turi kumwe n'umunywanyi wa Radio Ijwi ya Amerika. Haragakiza muri neza. Miriwe neza, murakomeye, murafite muri hehe?
Muri province Rumonge.
Rumonge, murafite icyumviro, murafite ikibazo ku kiganiro turagira cyo kugaruka?
Yego, ndafite icyumviro ngo mpamushikiriza. na cyane cyane ku byerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka miro kugera kuri 30 niyo bantu ahanini usanga bafite inguvu zo gukora nyinshi bakakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu haba mu buzi butandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere nibyo rero politiki yo itanze nabi kuri abo bantu umva bica biboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza ntibazoshobora kwishimura mu migambi yabo mu mico hamwe n'ibindi nicyo gituma rero icyo gisaba abo bantu barongora amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu w'igihugu umutuwo muto na cyane cyane bafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gushyikiriza.
Urakoze Hagakiza Rega duhere n'ijambo. Ndayishimiye ndayishimiye muri yo neza
wiriwe
munafite ikibazo mase cyiyumviro duga ku ijambo
ego ahanini tena gomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello
duga ku ijambo turakumva.
Dere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twabuze twarabuze icyo nokwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza nibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe tubasize mu rukundo tubasize mu rwanko tubasizehe hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bw'ikibi gusa hejuru yuko bafatira ku bukene inzara abana baba barimwo. Hariho umutumire aravuga ati sinemera yuko ugwaruka ruhendwa ariko ndibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ugacura bashyize muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura iminga bagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero jya novuga ngo abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nago dutegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe ntihame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo ntibabone urukundo bashyize mu bantu ahubwo bakama ko bagigisha urwango. Iyo navuga nti abanyapolitiki ahanini bakwiye kwikebuka kugira bategure imigambi myiza igisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani bakureho politiki y'ingwano kwama ariko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye.
Urakoze
cyotuma abanyagihugu cyangwa ugwaruka yitegurira kazoza kari imbere.
Ndayishimiye ndagushimiye ku cimbiro mushikirije kana namwe Hagakiza George. Ndayishimiye ravuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero batabona kure bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza rwaruka rumererwa neza ikakabavuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri canke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ko iki akanya gatoye cyane rwose munsi munota umwe.
Murakoze ego nibyo nje ndakubwire ikiseke kutabona kure ko abategetsi sindi ya nobisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanjye ndafise quatre stratégie de croissance de lutte contre la pauvreté n'umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza yandi kuruka muri ico gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka ruzoronka kazi ingene igihugu kingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru mikuru ituma aba jeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka ico bakora bakaronka ibyo ibibatunga iyo mugambi uriho. Ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro habuki yana kugire yuko uyu ndayishimiye intuzeye hariho strategie ya development durable de tourisme strategie ya industrielle strategie de bonne gouvernance ari ama strategie menshi leta yashizeho ningene yoja mu ngiro ariko vrema ntaraja mu ngiro rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nagomba nkundire nkundikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngiye ariko aravuga cyane cyane kubyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abo nyiratadenagije arabizi aho aba imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigwa biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo najye ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
umva
rero naribyo n'ibibazo byo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipandwe mu matriwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe niho hari ikibazo
Johannes Marius nawe ndaguhe umunota umwe canke munsi umunota umwe ubwico uvuze ku byashikijwe na Ndayishimiye cyane cyane kubyerekeye kubona kure kw'abategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyane rwose
mu bisanzwe njye nicyo nahereka kumbuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu biterwa gusubirwamo bigasubugwa neza abantu bakaraba ingene byaza mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu tunaturiya akato dukorose ukunuku hari aho bahora bitanga n'abadacikana ugasanga bose basigagira politike kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubaga ugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dasavuze uyu mugenzi wanjye George bishobora kujya mu ibinyene nimba leta ihari yarateguye programme ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi ukunuku mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yobishyize mu ngiro ariko bigaca biza gushyirwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane je nta ndansavamo ndemeye wase wameye wemeye n'ibyo nyene ni kuvuga ngo umuntu aje bamuhe atware abandanye ahejeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyane abandanye harimo iki nacyo uwo mugenzi wanjye avuze nibyo se uko kwirengagiza hari arashobora kuba ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko aricyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenga kiza desije yari mu gasho none kumenga nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ni mwene ibi nyine ndiko ndakubwira peut-être ko uburundi bwacu uzosanga les politiciens bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye dufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo nicyo cyo kurondera ni wundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira uburundi ibibazo bwamamwo bihere tena tanza karoero koroshe nabiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe ari niwe ararufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira ni ibyo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twiruka inyuma y'ibintu bitari byo akuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari byo ari iri nyene rondebera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakigira kuko ushyira ntahe Johannes Mariose icyo kibazo nicyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora nyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi munywa nyi radio ijwi rya Amerika Emanuela ngiye neza Emanuela muri hehe vuga cyane rwose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo canke icyumviro
ikibazo
egera telefone twumve ko yovuga neza iri kwivuga nabi
cyangwa
duga ku ijambo twumve Emmanuel reka dusubira kuguhamagara reka tuguhamagara mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo cyane ntahe George Nikiza Johannes ravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi muri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi wi ngorane nyamukuru yatanze akarorero ku abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
ego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane ira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora nubwo ko that's the context l'analyse des priorités pour la consolidation de la paix au Burundi c'est mettre l'accent sur l'objectif visa promouvoir l'emploi nubwo yuko abantu baronse ibyo bakora bagakora mu idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegesha mu idegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamupfunde hanyuma ngo ntize mu Burundi umenga ashyigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abajenereta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakigiura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingorane z'uko batashoboye n'ugushika kuco bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batowe n'agashavu ngira ndakubwire yuko nk'ibi bintu bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi bazohava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfubyi zindi na kabiri ariko kuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 baba batazi iyo bari hanyuma ntidukwiye gatoyi bona hariho abajeune abantu urwaruka rukiruto nubwo ati imyaka 15 na 30 ruri hanze y'igihugu bariko baronderana kugira ngo bavuge ibyakayizavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizaba bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo tubapfa no munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga cyahinduye intumbero nicyo gituma rero buraba kagerema ikibazo icaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 30% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre y'ukuba manipire y'ugufa y'ugukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganya ibya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakombere umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye ibyo ubutungane no kubafasha kuco
n'indero n'inyigisho yegume reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko buryo umuntu adafite kuco yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga bitezangorane
yegume reka duhe ijambo ubundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika yimenye imana muri neza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
Ndarase cyumviro
yego duga ku ijambo
yego mu Burundi harakwiye yuko rwaruka muri bino bihe rutoshobora kuzarumbiza abanyepolitike kuko na cyane cyane abanyepolitike babasuka mu bintu ibintu udasanga kandi nibo bariko baragira ingorane ugasanga abantu babasutsemo ntibariko barabafasha agasanga niyo ibyo basutse mu bwagageze yuko bagabura ibyo bakuye mu gasanga ntibariko bariyumvirwa ko ugasanga niyo bapfuye bapfunzwe bapfuye rubikana ta kintu kinini hakuru mbona rwaruka ruba ruriko ruzingukiramwo uruva hari akwiye gutunganywa inyigisho z'uko urwaruka rutaza rubiswa mu bintu bataza rumvirwa banye politike cyane cyane kuko ibintu abantu abanyepolitike bibasira no gukwibuka bamaze no gushaka ubutegetsi rero abagwaruka bose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko bya politike byabo abanyepolitike badashobora kuduhenda ngo tuje muri ibi na biriya muriyo tubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane
murakoze bimenya imana reka duhe ijambo Felix. Felix muriwe neza
muno cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego nafite icyumviro ntabwo manitwaje utugane tw'abarundi
yego
ugutegeye kunda abasaba gufatira kandi ngo inzara n'inzaragiza mu bisanzwe n'abantu b'urwaruka naho jewe ndiko ndarurengana nk'uko biri n'abanyapolitike mu bisanzwe urwaruka ureka kuba manipire kugira ngo bere gufatwa n'abanyapolitike abanyapolitike barondenda zabo natwe rero turabe kaza kacu kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa bo barakomeye abana babo bari kubariga bana bariko barabandanya ariko nibakira amazu naho bupfa abana babo bazikuma babaho mugabo tube natwe tuzira tw'ibintu by'ibyererezi ntarandiriye. Murakoze
murakoze cyane rwose Felix icyumviro cy'abashinga ntahe Felix na Bimenyimana amushinga ntahe Johannes Marius amasegonda 30.
Ego mbere yuko nagomba mbanze shime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ziko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibadaye ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro hanyuma ngende mpumurije umugenzanje George Jesse nigeze mvuga ko abantu boza barafungwa oya natanze akarorero gusa kerekana yuko icyora gitera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cyuko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza ntavuga ni oya sinaza ko kubera hajya byagenze uko ntibyabaye nkavuga ngo ahubwo rero londerera ubundi ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona aba ariko baragira ibibazo kunuku je ibyo ntabyo nzi mugabo birashoboka ati bariho bameze kunuku bazagira ingorane baze nkuku nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari bari baragize izo ngorane n'abandi bashaka kwa kagira ingorane nk'izo burya rero nicyo nariko ndavuga nti umugwayi wa malaria kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malaria aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoko hanyuma njyewe ari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakagira ibiganiro ibiganiro nama mvuga ko atani na kimwe nigira mbona bigoga mwe atani icyo bimaze ariko bigitesha umwanya ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'abarundi bashyiremo n'urwaruka baciye bababwira bati fuera le droit de jeu ni kuraba ingene murondera ingene muhakazi urwaruka hanyuma uzundabire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogikubitanira rimwe wabo genzura nibere ku kazi hanyuma niba yashaka bazorindira n'abagaruke kumbaza bati urasubira kumambandanye mvuze ati ego cyane oya ntasubizamo nuko rero je mbona umenga ikibazo cojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora ntirukeneye ubwo izo nzoga uja kumuha uno munsi ntirukeneye iryo tabu umugore uno munsi ndetse ko tumwereka aho ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho guma nyuma ya politike myiza hanyuma nkacananga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka ko mvuga nti n'ubu ndarisubiyemo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanse icyo wanze waracyanse reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzaze uvuge uti cya kinini navuze ntubona ko uyu yababye abahenze ni mundekere w'uburoge nkora ibi aho bizaba byumvikana mugo niba bavuga ati ntacyo nkeneye hamugaje zo kugikora jenzo yari naraye bakemeza bagati rero nimwabibonye cyo nashaka gukora ibi mugabo hakiye haguye atabyica
reka duhe n'ijambo George Nikiza namwe kuri ibyo bibazo bya n'ivyimbo vya Bimenyimana na Felix mukanye gatoyi cane gose baba kwisa
numva ko biriko birasa n'ibikiganiro kisa nuko kiyo kirahera ico twari ko dindose tuvuga no musi ikibazo by'ugwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite cyo nashaka n'ukuri mpereze impanuro naho zitaraheza burya uburyo bw'ingenzi rwaruka rubaho biva kuri go umwe wese kugitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati jewe yebashinga ntahe rwaruka dusangiye urunganwe jewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute ibundi bwose ibundi ubundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakoma niyo uri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda jewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo yo gushikaho nja kuri parking cyangwa ku kibuga cy'indege zijya muri Uganda mugenge ntafise iyonja ujya muri Ethiopia muri Afrika y'Epfo hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo nohanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese ahari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivyo rero ushoboye kubishikako niho uronka ingene abantu bagufasha nabo ntibagira aho bahera naye ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugwakwa uri hose kufata iyo ntumbero nk'uko ari ibiteza kugendana
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Patrick Aligitega. Patrick muri Veneza
mwiriwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ari ni jemfe icyumviro
yego
ubisanzwe politike y'Uburundi ibyo abanyepolitike batubwira ni ibintu byiza kandi biratomoye turabye mu nyandiko ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko genda umujene nsanzwe niga muri kaminuza y'Uburundi igitega ingorane rero twe duhura nazo nuko abo banyepolitike mu mategeko y'Uburundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafite ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu Kinyarwanda niko babivuga ni ukuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu atize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogenda uwushyire mu ngiro none uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyine ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri
Patrick reka duhe n'ijambo sozera duhe ijambo Onestor
ego nacyo batu twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiriya kintu bagikureho kuko nushobora gusohoka mu mashure gutwitira uronka experience iyo experience wayikuye wayironse ryari icyo ni ikintu bategeka kuraba neza bagahindura muri politike y'Uburundi. Murakoze.
Urakoze Patrick Regadu ijambo Onesfor mu kanya gato. Onesfor mwiwe neza
mahoro neza
murasa ikibazo cy'umviro akanya gato kugira ngo turabe ko ahinyishu abatumire turi kumwe.
Jewe narashaka guterera cyane dufatiye kuri abantu bariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka kebwe ugaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubibukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki buhunye tugafata n'abadukuriye tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari bihari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zagezwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo wabo bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kirya bavuze bo sicyo ngo nicyo gituma umengo babasisukuru baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mu cyanditse mu masezerano mwamwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu
tuvuye akanya karagiye munsi ya ntahe Onesphore sozera ndaguhaye amasegonda 20
bikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye bo byemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera kw'igihugu cyemera ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyene by'ugwaruka dufatiye nk'ubu nk'umushyikirangange ugwaruka muri kino gihe mu gihugu yoba ari mu gwaruka cyangwa yoba ari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyishure reka baguhinyishure mushya ntahe Onesphore reka baguhinyishure George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hari ibintu byinshi bivuzwe ku nya politique ka cyane cyane no kugwaruka nashaka amajambo mu make cyane gusa amasubona 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politique ko havuzwe ibitari bike duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega avuze ayiturazi nyandiko rizo banyitsirike bavuga usanga ari byiza atariko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane ni nkibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cotera imbere mu bice byose byacu iyo migambi iriho ariko nukubwira guje mu ngiro bishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma byotuma mbere binatera ingorane ikindi naco ico rero ni kibazo namwe mvuga nti ikibazo cha leadership ikibazo cha leadership n'ukuri
ico kibazo gihambaye cyane gose
uko umuntu yogishako cyane hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihe afise ishira hamwe nako irasaba yuko arongera amahase experience ibaza yuko abajene bogerageza iyo n'isirasi bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayironja kuko nta muntu
reka George reka n'ijambo Johannes nawe nyine mu kanya gatoya amasegonda 30 Johannes impanuro abanyapolitike reka ugwaruka amasegonda 30 nturenze
jewe nera ku mpanuro no abanyapolitike bwa mbere bwo guko niho ikibazo bijya kiri ikibazo n'ikiri kugwaruka abanyapolitike bomenya yuko bategerezwa nk'uko ubanesura agiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zibihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari gengeje kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye nkama nkavuga ati gihe ibi bintu rero nk'urwego nibi ugomba kumenya kubyo
ntibaje
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma ndabingenge murakoze cyane gose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu misiri imbere n'ikibazo cy'ugwaruka n'ikibazo gihambaye cyane gose turashimiye cyane gose abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika baraduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye engineer yadufashe mu buryo bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya kukwikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi rya Amerika.
Nobody like you.